Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Umugoroba mwiza mwebwe mwese muteze amatwi Radio Inzamba agateka kawe sangwa ikaze muri kano kanya k'amakuru mu Kirundi turi kwigenekerezo rya munani mu kakaro mwaka w'2022 amakuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize yategetswe kuza arerekana inkuru yose akoze ku mutegetsi yerekeye imbere yuko ayishikiriza uwo n'umumenyesha makuru wa radio television isanganiro akorera mu ntara ya Karusi Blaise Pascal Kararumiye yahawe iyo tegeko n'umushikiriza manza muri iyo ntara ku munsi ugira kabiri arengutswa mu runani rw'amenyesha makuru UBJ batera ivyatsi iyo ngingo ihonyanga amategeko agenga umwuga w'ukumenyesha makuru Ingingo yo gukura abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara yarakurikijwe mu ntara z'igihugu mu Rumonge abana basaba kwigishwa imyuga kugira bave mu bukene bw'abatumye baje gusegerereza Imiliyoni zirenga gato 45 z'amadolari niyo abarundi babaye hanze binjiza mu gihugu ku mwaka ivyo biri mu cegeranyo cishira hamwe rihurikiyemwo abimukira b'abarundi babaye mu bihugu byo hanze ico cegeranyo gisaba leta gukuraho intambamye zituma bamwe mu barundi badebukirwa mu kubaka igihugu cabo idonido ni murano makuru usubiye kubaha ikaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Ano makuru tuyahera mu mwuga w'ukumenyesha makuru. Umenyesha makuru wa radio television isanganiro akorera mu ntara ya Karusi Blaise Pascal Kararumiye yarengukijwe ubugira kabiri kuri uno munsi wa gatanu mu biro vy'umushikiriza manza wo muri iyo ntara. Akagirizwa kuba yatanze inkuru atariyo aho yitwariwe n'urongoye ibiro vy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Severin Sinzobatohana inyuma yaho akaba yategetswe kwama yerekana inkuru yakoze ku mutegetsi w'umuntara yerekeye urunani rw'abamenyesha makuru UBJ ruratewe umutima uhagaze n'ihohoterwa rikoregwa uwo mumenyesha makuru wa radio television isanganiro mu ntara ya Karusi Kubwa Alexandre Niyongeko arongoye urwo runani amenyesha ko itegeko yahawe ryo kuzererekana ivyo yakoze itekubiri n'amategeko agenga umwuga ni mu mwumviriza
biraboneka neza yuko ihamagagwa ryiwe n'ivyo bamubwira biza bihonyanga amategeko na cane cane amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru aha mbere aho basaba kumenyesha makuru ngo imbere yuko ashikiriza makuru azobanza kuja gushikiriza mu ntara kugira ngo yerekane mu ntara ivyo yakoze ivyo rero bitanye n'amategeko no guhonyanga amategeko mbere no guhonyanga amategeko mpuza makungu agenga umwuga wo kumenyesha makuru aho mu ngingo yayo ya 10 na rimwe imenyesha neza yuko umenyesha makuru atari umukozi w'intwaro cyangwa umukozi w'igipolisi ko icategerezwa gukora ari ugushikiriza abo bose ibyo bamusabye ibyaba yamaze gushikiriza byamaze gushikirizwa mu kimenyesha makuru ciwe kirazira kikazirizwa rero yuko asabwa yuko abanza kwerekana ibyaza gushikiriza mu mwuga kiranoneho niyo amakosa akozwe iyo bishitse umuntu agakora amakosa mu makuru yashikirije birategekanijwe mu mategeko ngene ayo makosa aheza agakosorwa ivyo rero nibaza yuko nimba ari bijanye nuko hoba harabaye mu makosa mu makuru yashikirije hariho inzira iteza gufata ubwo babura matare kambere yaba n'umuyobozi mukuru wariwe wese nta burenganzira na bumwe afise bwo kubura buza umumenyesha makuru ngo nabanze amwereke amakuru aza kuvuga ivyo rero nta handi birakaboneka atari mu Burundi ubwingenge mu kumenyesha makuru hamwe n'uburenganzira bw'umumenyesha makuru bisigaye bihonyangwa ku mugaragaro izuba ripfa
Alexandre Niyongeko arongoye urunani rw'amenyesha makuru UBJ Urongoye sentare y'intango ya Rumonge niyo ngabo dewo yaraye asubirijwe muri ayo mabanga uwo mucamanza akaba asubirijwe mu gihe abanyagihugu bari bamwitogera ko atunganiriza gusa abamupfumbatishije. Ibyo yagirizwa akaba atigeze bihakana imbere y'umushikiranganje w'ubutungane igihe yari yagendeye intara ya Rumonge mu kwezi kwa kane uno mwaka. N'inkuru ya Eddie Claude Nininahazwe.
Uyahora arongoye sentare y'intango ya Rumonge niyo ngabo yaraye abogojwe mu mabanga yagizwe n'abanyagihugu ko adindiza ibikorwa kuri iyo sentare. Bamwe bakavuga ko ikumira ko imanza zose agomba ko ari we yumviriza abaje kwitura sentare kandi atari gusa yategerezwa kubikora. Iyo byose akaba abikora mu ntumbero yo kurya ibiturire ku bantu bose baba baje kwitura sentare. Ibyo birego byose abanyagihugu barabishikirije umushikiranganje ajejwe ubutungane Domine Banyankimbona hari mu kwezi kwa kane mu gihe yari yagendeye iyo ntara. Umucamanza akaba atakanye ibyo yagirizwa n'abanyagihugu. Umushikiranganje Banyankimbona akaba yari yamuhaye indwi zibiri kugira akosore ibyo yononye.
Nisanze nta ugomba biri mukuri cyane ugomba ufite icyemezo bingana gute yakubwiza kuri yuko udafite amaherezo yanoteze kuri yuko utimuhaye amafaranga taburana yasi na miliyoni hariho abahari imanza kubera yabasanaga menshi miliyoni munani miliyoni icumi miliyoni mirongo amatongo yaragiye abantu ahabari mu ka tumaze kuvuga yuko akuwe asubirijwe twaryohewe. Icyo dusaba ni uko akurikiranwa. Icyo dusaba ni uko kutoba ukumukura gusa kuko ibyemezo birahari, abo yatwiturire birahari, abo yanyigishije amatongo barahari. Yarase kuyisigura imbere y'umushikiranganje ajeje ubutungane buheruka. Mwarabonye yuko yahisemo no guhunga ntaze mu nama yatunganijwe n'umukuru w'igihugu kandi abategetsi bose ariho bari afite ibyo yiyotse yaranka kumaramara yaranka yuko hava baza n'umukuru w'igihugu kugira ngo yishyure ku byo bari kubamwaje bidakombora.
Abanyagihugu basaba ko bitoherera kumukura gusa muri ayo mabanga nyabuna ko yoshengezwa imbere y'ubutungane agasubiza ivyo yanyaze abanyagihugu. Bagasaba kandi ko uyo mushasha Deonio Nizigiye ko atokora nk'uwo asubiriye.
Inzamba
tugumaho mu ntara ya Rumonge. Abana bo mwibarabara n'abantu bakuze bategerereza ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge bavuga ko batakiriye neza ingingo ibabuza kubandanya babayeho muri ubwo buzima. Basaba ko bokwigishwa imyuga itandukanye yoshobora kubatuma bibeshaho bakagwanya ubukene ari nabwo ahanini bubatuma basegerereza. Iyo nkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Mu gisagara cya Rumonge bagizwe n'abana abakuze b'abagabo n'abakenyezi ubasanga mu bibanza bitandukanye nko hafi y'isoko nkuru ya Rumonge. Abakenyezi usanga bafite abana bato bato cyane barindiriye ububara bagiza ngo bafashe. Ni nako biri mu mabarabara amwe amwe aho usanga bamwe baryamye barindiriye ikibahembura. Hari n'abandi bagenda baraca ahakoraniye abantu benshi cyangwa bagategera abarenganye babasaba ko babafashisha akantu. Abo bose uko ari imigwi itandukanye bavuga ko badashima ingingo yafashwe n'ubushikiranganje bujeje gushigikirana yo kubirukana. Basigura ko ivyo bakora babitumwa n'ubukene babayemwo mu miryango yabo. Abana nabo batari bake bavuga ko batandukanye n'abavyeyi babo kubera babahohotera mu mihana iwabo. Ngo hagupfira mu mihana canke kuja kwiba bahitamo gusaba uwo bafasha. Babona ko leta itari kwiye kwihutira kwirukana ngo yobanza igatorera umuti ibibazo byatumye baja mu mabarabara. Ikibazo nyamukuru ngo ni ikibazo c'ubukene mu miryango. Bamwe bakaba basaba ko boronswa imitahe mito mito kugira ngo bashobore kwitunganiriza imigambi. Abandi nabo bagasaba kwigishwa imyuga kugira ngo bashobore kwibeshaho.
Iyo ngingo y'ugukura abana mu ibarabara yashizweho n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda yaragiye mu ngiro mu ntara ya Muyinga. Ni nyuma y'iminsi ine gusa hatanzwe ikiringo c'indwi zibiri na leta ngo abo bana baba mu ibarabara hamwe n'abasegerereza babe basubiye iwabo. Nkuko bigaragara mu bibanza bitandukanye vyo kuri uwo mugwa mukuru nyene ahahora hibonekeza abana baba mu ibarabara benshi be n'abasega ubu baragabanutse ku rugero runini nkuko tubibwirwa na Eddie Claude Nininahazwe.
Nkuko amakuru dukura mu ntara ya Muyinga avyemeza mu bibanza bitandukanye imbere y'amaduka imbere y'amazu y'uburiro nayakira ingenzi canke imbere y'amabanki ahahora yibonekeza abana bo mu ibarabara be n'abasabiriza iyo migwi ibiri ntiyaboneka muri izo bibanza kuri no wa gatanu nkuko byari bisanzwe imbere yuko iyo ngingo ifatwa mu bahora basega akaba habonetse umwe gusa asa n'ubwendana ubumuga bwo mu mutwe naho biri uko haracari bake bake mu bana mu ibarabara bacibonekeza mu bibanza bahora bahuriramwo abo bana bakaba basa n'abahinduye umukenyuro aho biyunguruza kutugwi duto duto tw'abana babiri gusa kandi bakaguma barikanuye aho atawe bemerera ko bavugana batari basanganywe mu ntwaro bakamenyesha ko nabo bana bake batarakurikira abandi ngo bave mu ibarabara nabo nyene bategerezwa gukugwa mu ibarabara bidatevye.
Inkuru ya nyuma yano makuru abarundi babimukira baba mu bihugu vyo hanze bagera ku 321 ni kuvuga ibice bitatu kwijana vy'abarundi bose biri mu cegeranyo c'ishirahamwe rihurikiyemwo abo barundi gitwa mu rurimi rw'Igifaransa Partenaire pour la paix et la prospérité casohotse muri uku kwezi kw'indwi uno mwaka ngo naho rero abo barundi binjiriza igihugu c'u Burundi miliyoni z'amadolari zirenga gato 45 ku mwaka ngo hoboneka ayasumba mu gihe u Burundi bwo kuri ntambamye zimwe zimwe zibabuza kwitanga. Inkuru ya George Nimenya.
Zimwe mu ntambamye uko ico cegeranyo kibivuga nuko abo bimukira batwagwa mu vya politike bikaba intambamye y'iterambere. Abategetsi bakuru bakuru bamye bafata abarundi baba hanze nk'abagwanya ubutegetsi bwa buhari eka mbere bakabona ko ataciza gishobora kubavamwo. Iyi ntambamye nuko abo barundi bakumigwa mu gufata ingingo za politike n'iz'ubutunzi. Mu Burundi nta kibanza bahabwa amanama aba buri mwaka ashimikira cyane cyane ku byiyumviro by'ubutegetsi n'iby'umugambwe uri kuri ubwo butegetsi. Benshi mu bitabira ayo manama ntacyo bashikiriza kinegura ibiba byavuzwe. Muri icyo cegeranyo haravugwa kandi intambami ijanye no kudatunganya neza ibijanye n'amafaranga ku bantu bangana 300,321 Burundi bwoshoboye kuronka miliyoni 591,000,000 z'amadolari y'Amanyamerika ku mwaka aho kwinjiza miliyoni 45 ironka muri kino gihe buri mwaka iyo izo ntambamye zitaba zihari. Ayo miliyoni 591,000,000 yababa imfashanyo igihugu kironka mu byerekeye iterambere ayo nayo akaba yangana na miliyoni 600,000,000 z'amadolari y'Amanyamerika mu mwaka w'2017. Ibindi ico cegeranyo kivuga ngo kudaha ikibanza abo barundi baba hanze mu vyerekeye guteza imbere igisata c'abikorera utwabo kutabona ko bashobora guterera mu gisata c'ubuhinga ubudandaji no guteza imbere imico kama. Iyo shirahamwe rikaba riharura abarundi bagera ku 322 baba hanze bahejeje vyigwa vya kaminuza abo nabo bakaba boterera u Burundi mu bikorwa bitari bike vy'iterambere.
Ndawushimire George Nimenya kuri iyo nkuru idushikanye mu mpera yano makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Josine Kaze nije nariko ndayabashikiriza ndabasezera ndabifuriza akaruhuko keza ko gusozera inondwi naho ubutaha.